ఇది నీల్గిరి అమెరికా. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Umwaka mushya muhire nshuti muduteza amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro gitondo mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi ry'Amerika.
Turakiriye gutera kamo bene wacu bari hanze y'igihugu ngo batahuke bategere ko atawurimira amasaka abategera amasabo.
Abashaka gusenya abo bahoraho ni ngombwa ko batashobora kugira icyo bageraho aho baturuka hariho hose n'uburyo bakoresha ubwo aribwo bwose.
Abo ni Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi na Paul Kagame w'u Rwanda bifuriza abaturage babo umwaka mushya w'2018. Iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibagezaho mu kanya gato. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Rakoze Edi, nifurize abari kubara twumviriza umwaka mushasha w'2018. Umwaka urangijwe n'ifamwe n'amasanganya mu bice bitandukanye by'isi. Abantu 8 barishwe ku munsi w'Imana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi baharurwa mu 100 barahagarikwa mu myiyerekano yatunganijwe n'abakatolika biyamiriza iguma ku butegetsi bya Perezida Joseph Kabila. Igipolisi cya Kongo cyavuze ko hafi y'abantu 3, mu gihe leta yo yavuze ko umupolisi umwe ariwe yishwe ku murwa mukuru Kinshasa. Igipolisi cyarashe insoro z'ukuri gikoresha n'imyuka ibabaza mu maso ku bantu bari muri iyo myiyerekano. Iyo myiyerekano yatunganijwe n'abakatolika bo muri Kongo. Inyuma y'umwaka hasinywe amasezerano y'amahoro yarahagarikiwe n'abepiskopi katolika muri icyo gihugu. Amasezerano yatekanya amatora y'umukuru w'igihugu mu mpera z'umwaka w'2017 kugira bategure ukuva ku butegetsi kwa Perezida Kabila. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose hamwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike barifatanije n'abandi muri iyo myiyerekano yari yasanzwe yarabujijwe n'ubutegetsi. Ahandi havugwa imyiyerekano ni muri Irani. Umukuru w'ico gihugu Hassan Rouhani yemeye ejo ku munsi w'Imana ko igihugu ciwe kibwirizwa kwemera abanyagihugu bagashikiriza ivyo banegura. Ni nyuma y'imyiyerekano imaze imisi ne aho abantu 2 bamaze gupfa, abandi baharurwa mu 100 barahagarikwa n'igipolisi. Perezida Rouhani yaramiriye kure abica n'abasambura ibikoresho rusangi ni mu gihe yashikiriza ijambo rya mbere kuri iyo myiyerekano yiyamiriza ubutegetsi bwiwe n'ubuzima buzimbye. Imyiyerekano yabereye mu bisagara bitari bike muri ico gihugu ca Irani. Imigumuko yiyamiriza ubutegetsi muri Irani yatanguye kuva mu mwaka w'2009 aho Perezida Muhammadu Ahmadinejad yahoze arongoye ico gihugu yongera gutorerwa ikindi kiringo cya 2. Imigumuko yaburijwemo n'ubutegetsi bikomeye cyane. Mu migumuko yejo rero kwa Kwimana yitabwiye n'abanyeshuri baharurwa mu 100 muri kaminuza y'i Teheran yari igamije gushyigikira ubutegetsi, ariko nabo bariyamirije ibiturire birangwa muri Iran hamwe n'ubuzima buzimbye. Umwaka urangijwe n'amasanganya kandi isanganya y'ibisi yabereye hagati mu gihugu cya Kenya mu gatondo ko ku munsi w'Imana ejo yahitanye abantu 36, abandi 11 barakomereka. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ryamenyesheje ko iyo mpanuka yabereye ku ibarabara rikuru riri hagati ya Nakuru na Eldorete igihe bisi yari ivuye ahitwa Busia yasekana n'ikamyo yari ivuye mu gisagara cya Nakuru. Abantu barenga 100 barafiriye muri ico gice cy'iryo barabara mu kwezi kw'12 konyene. Ivyo bitangazwa n'igipolisi cya Kenya. Kubwo ikinyamakuru cy'igihugu cya Kenya The Star, iyo bisi ntiyari mu nzira yayo kwibarabara igihe iyo mpanuka yaba. Ahandi havugwa impanuka, abanyamerika 10 hamwe n'abadereva b'indege 2 barafuye ejo ku munsi w'Imana mu isanganya ry'indege ntoya. Indege barimwo ryabereye mu misozi yo mu burengero bw'igisagara cya San Jose ni muri Costa Rica. abategetsi ba Costa Rica bavuga ko iyo ndege yitwa Nacho Air yahiye iratokombera nta numwe yarokotse abarimwe bose barahiye nabi cyane. Perezida wa Costa Rica Luis Guillermo Solis yatangaje ko leta yiwe ibabajwe cyane nabo banyamerika bafuye hamwe nabo badereva biyo ndege nyene. Muri Nigeria abarwanyi w'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram ku munsi wa gatandatu barishe abantu 25 bariko baraca ibiti mu ishyamba cimeza mu mihaniri muri leta ya Borno ni mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Ibyo byashikirijwe ku munsi w'Imana ejo n'abavyiboneye. Umwe mu barokotse yabwitorokanye by'amakuru y'abafaransa AFP ko bagiye mu ishyamba guca ibiti ari 53 ariko 28 gusa nibo bashoboye kunyaga amagara baratahuka. Ashikiriza ko barwanyi babo ko haramu bashika kuri 16 baje ku mapikipiki babacucagiramwo amasasu baturira imodoka zitatu zo mu bwoko bwa kamyonete zari zuzuye ibiti. Boko haramu wica aba wishe abaca ibiti ubagiriza gusumira urusaku abasirikare ba leta hamwe n'indi migwi y'abanyagihugu yitwaje ibirwanisho. Mu kwezi kwa 10 honyene 3 barishwe baciwe ibihimba na Boko Haram nyene hari ku birometero 40 uva i Maiduguri abandi 8 bicwa mu kwezi kwa 4 ku birometero 10 uva ku murwa mukuru wa leta ya Borno.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yarayagejeje ijambo ryo kwifuriza Abarundi umwaka mushya. Mu ijambo rye Perezida Nkurunziza arishimira ko igihugu kiri mu mutekano ariko akagaragaza ko hakiri inzira ndende mu kurwanya amacakubiri ashingiye ku moko. Mu bijyanye n'umubano n'amahanga Perezida Nkurunziza yavuze ko atazigera yemera imfashanyo zishobora kubangamira ubwigenge bw'igihugu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye iryo jambo.
Tuzirikane Uburundi tumenye iyo tuva niyo tujya, icyo nicyo kivugo Abarundi basabwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugendera ko uyu mwaka w'2018 ni ijambo yaraye ashikirije Abarundi bose ari mu ntara ya Kayanza. Nkurunziza yamenyesheje ko icyo kivugo cyatowe kuko hari Abarundi bazimiye gushika bahimukire igihugu, yamara arishimira uko umutekano uhagaze uno munsi.
Umutekano usaseshwa rumuri mu Burundi ikimenyamenya n'abakozi bitaba imirimo yabo atanga amazi impunzi zirenga 215,000 zimaze gutahuka n'izindi zirenga 440,000 zimaze kwiyandikisha ngo zitahe. Ingenzi ziva mu mihingo yose y'isi zigendera Burundi tutibagiye uruja n'uruza rw'abantu mu gihugu cyose ijoro n'umutaga atashobinona. Turasubiye gutera kamo bene wacu bari hanze y'igihugu ngo batahuke bategere ko atawurimira amasaka aho atagira amasabo.
Kugira umutekano umere uko umeze, umukuru w'igihugu ashikiriza byinshi byakoze.
Intambwe nziza twateye mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu mpande zose z'igihugu tuyikesha ubutwari bw'inzego zijeje umutekano. Imigwi 310 y'abagizi ba nabi yarasambuwe. Inkoho 128 n'ibisasu ntezwa ntoki 325 byarafashwe. Ibisasu ntezwa ntoki 2,266 n'ibindi bigwanisho byasamburwa.
Naho biruko haragahaze.
Urugamba dusigaranye uno munsi ni urugamba rw'iterambere hamwe n'urugamba rwo kurandurana n'imizi udusigarira tw'amacakubiri y'amoko yabibwe n'abakoloni. Naho abagishira imbere amacakubiri y'amoko basigaye kurushi nta wose yagose nkako abakurambere baramaze ngo ubuto bw'urutobo nirubuza kurura.
No muri politike hari byakozwe.
Mu bijanye na politike abagize inama nkuru y'igihugu ijejwe kunywanisha Abarundi hamwe n'abagize inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga ihonyabwoko ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha by'abamerabunwa baraye bagenywe hisunzwe amasezerano y'Arusha n'ibyizwa shingiro.
Mu bindi bisata nko gutoza amakori, ubutungane, uburimi n'ubworozi, amagara y'abantu, kugwanya urudandazwa rwa magendu ibikorwa vya leta no mu masoko ntanga nguvu umukuru w'igihugu yamenyeje ko byinshi byaranguwe ku rugero rushimishije Petero Murunziza avuga ko uburundi bwarenganye imfashanyo zibubeshaho buri munsi
tukaba tuboneyeho akajyo ko gushimira abo bose babandanya badusahiriza mu iterambere ry'igihugu twongera tumenyesha ko uburundi bwamaze kurengana urugero rw'imfashanyo zo kubaho ku munsi ku munsi icyo dukeneye nyabuna ni intererano n'ingurane zigenewe imigambi y'iterambere
muri uyu mwaka ugiye gutangura uburundi gutegekanya imigenderanire no gufashanya bizira guhonyanga ubwigenge bw'igihugu
kujijura abarundi bamenye bongere bazirikane ku igihugu ari cy'abarundi ko ari twebwe nyene dutegerezwa kugitunganya abadufasha bakaza tubibasavye kandi tuberetse aho dukeneye interano yabo kumenya amateka n'amategeko y'igihugu kuyakwiragiza no kubahiriza agateka kazi na muntu kuzirikana ko dutegerezwa gukingira ubwigenge bwacu no gusimbataza intari kwikukira na demokarasi gukomeza imigenderanire n'ibindi bihugu n'amashyirahamwe byubahiriza ubwigenge bw'igihugu cyacu
nk'uko akunze kubikora uko umwaka utashye umukuru w'igihugu yarayongeye gutanga ikigongwe ku banyororo barenga ibihumbi bibiri
mu ntumbero yo gusasagaza amahoro iteka n'itekana mu gihugu twisunze ingingo y'113 y'ibwirizwa shingiro tugiriye ikigongwe abakatiwe gufungwa imyaka itarenga itanu abakenyezi bibungenze n'abonsa abagendana ubumuga ugaragara abamaze mu mvuto ishakabiri y'ikiringo bakatiwe n'abandi bose hisunzwe uburemere bw'ibyaha bagirizwa n'imifato yabo mu mabohero barimo kubera iyo ngingo abanyororo barenga 2000 bagiye kwitegereza tubasabye kwirinda icyo cyose cyo tuma igiti kibakora mu jisho kabiri
mu gusozera ijambo ryiwe Petero Murunziza aramutswa uburundi yarangirije ku ijambo ry'umwizero
dutangarije abarundi bose ko umuco n'ubwiza bw'Imana bigiye kwigaragaza ku Burundi n'abarundi mu mwaka wa 2018 byongeye iby'Uburundi bigiye kubaduka Imana mushobora byose niyo cyabona
mukayanza aharaye hashikiririjwe iryo jambo haraye habaye no gusozera iminsi itandatu y'amasengesho ayo masengesho akaba yari yatunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gushimira Imana ku byiza yagiriye Burundi muri uyu mwaka waraye urangiye mukayanza mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndaruyinze ijwi rya Amerika
mu Rwanda naho umukuru w'igihugu Paul Kagame yarayageje ijambo ku banyarwanda abifuriza umwaka mushya muhire wa 2018 ndetse anabashimira ibyagezweho mu mwaka ushize umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa aratubwira iby'ingenzi byumvikanye mu ijambo ry'umukuru w'igihugu
Ni ijambo ryageje ku banyarwanda risoza umwaka wa 2017 kandi ryifuza abanyarwanda n'abaturarwanda umwaka mushya wa 2018 umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko nta gushidikanya umwaka wa 2017 urangiye wagenze neza yavuze ko inzego z'ubukungu umutekano n'imibereho myiza ndetse n'amatora y'umukuru w'igihugu yatsinze byagenze neza
Banyarwanda banyarwandakazi baturarwanda bishoke z'u Rwanda ndabifuriza umwaka mwiza muhire w'ibihumbi 2018 n'udushoje ubundi 2017 ndahamya ko wageze neza tukaba twarageze kuri byinshi by'ingenzi kandi nifuza kubashimira mwese ubukungu muri rusange umutekano imibereho myiza y'abanyarwanda n'amatora yaduhuje twese akagenda neza iyo twabigezeho muri uyu mwaka ushize
no kuri politiki y'imibanire y'abanyarwanda n'abaturarwanda n'amahanga Mu ijambo rye Perezida Kagame aravuga ko byose muri 2017 byabaye nta makemwa kubera ubwitange bw'abanyarwanda n'abaturarwanda akabasaba gukomeza intambwe batangiye
umubano mwiza mu banyarwanda mu karere ndetse no mu mahanga ku isi byose byashobotse kubera ubushake n'ubwitange bwacu twese dufatanije nabyo nkaba ndibashimira cyane ndasaba ko twakomeza iyo nzira nziza tumaze n'igihe kitari gito dukorera hamwe kwiga gukorera igihugu cyacu kandi ari nako twubaka ubushobozi bwo kurinda ibyo byose tugenda tugeraho watagira icyasenya ibyo twubaka cyangwa ngo gihungabanye igihugu cyacu abashaka gusenya abo bahoraho ni ngombwa ko batashobora kugira icyo bageraho aho baturuka hariho hose n'uburyo bakoresha ubwo aribwo bwose niyo mpamvu ari ngombwa kubaka bwa bushobozi navugaga kandi byaragaragaye ko abanyarwanda dufatanije niyo twifuza byose twagiye tubigeraho igisigaye nuko bikomeza ngo bihoreho ubuziraherezo
gusa imbwirwaruhame ya Perezida Kagame irasa n'iyirengagiza kubya kumuzaho ku mibanire ya bimwe mu bihugu byo mu karere n'u Rwanda 2017 irangiye u Rwanda rurareba na yingwe na Uganda rukomeje kureba na yingwe kandi n'u Burundi bihugu byakunze gusangira kabisi na gahiye Perezida Kagame yasoje asaba abanyarwanda kudatezuka ku nshingano zo kurinda u Rwanda no kuruteza imbere bimwe mu byiciro Perezida Kagame ashishikariza guhagurukira guteza imbere u Rwanda aragaruka no ku rubyiruko
cyane cyane mwese urubyiruko rw'u Rwanda iyo ntego nkuru yo kubaka no kurinda ibyo byose iratureba twese buri umwe akwiriye kugira uruhare rwe buri mwaka mushya muhire mbifuriza mwese rero uzatubere intambwe ndende muri urwo rugendo rwacu rw'ubumwe amajyambere umutekano birambye kugira amahoro y'Imana
birasa n'ibigoranye igihe cyose bikomeje kugaragara ko urubyiruko ruhora mu maganya adashira Imibare mu 2017 umwaka urangiye iragaragaza ko abarangije amashuri yisumbuye badafite akazi bari kuri 35% barangije amashuri makuru na za kaminuza bo bari kuri 27% n'ibice 7%. Mu gihe umwaka wa 2018 watangiraga abantu benshi mu duce barimo baranzwe n'urusaku bawishimira bamwe barimo babyina uyu wacurangiye abandi mu karere ka Nyarugenge tubamubaje igisobanuro cy'umuziki we
ubuse byishimo ku bantu bose babyifuza kwishima naje nihereyeho ndavuga ati 2017 ndayisize ya 2018 iki nakora cyane meza kuba nakwishima noneho ngavuga ati nubwo ngiye gusaba Imana imfasha ariko nibyo ngiye gukora bibe neza tu bibe umunyenga urebye nare bitu ibintu ni umunyenga kabisa ni umunyenga gute urebye mu magambo make hari ibyo usaba Imana ikagufasha ukabibona hari ibintu usaba Imana ntibiboneke ariko byose nyine dushima Imana ukavuga uti nyagasani ushimwe kuba wenda nyumbe kumuka abazima byonyine
2018 urashima Imana gute urasaba Imana pe
2018 ifite urebye n'intego wiha intego muri wowe ukavuga uti nyagasani uzafasha uzagere kuri iki ngiki mu mwaka ntangiye gutangira nabyo birafasha cyane
urasaba iki
cyane byinshi kabisa ntabwo nabirondera ngo mbirangize
gerageza
ok ndasaba kubanza nazanagize undi mwaka nyume kubuka abazima niyo cya mbere cy'ingenzi nyagasani akamfasha guhinduka uko narindi nkahinduka nyine muri make
ubwo umwaka wa 2018 watangiraga mu mujyi wa Kigali kandi humvikanye ituritswa ry'urufaya rw'urumuri ryamaze iminota ibarwa mu icumi mu duce twa mu Kigali Rebero na Kimihurura ariko bagira ubusajwi bw'Amerika i Kigali
Dusubire mu Burundi Vice Perezida w'Inama Nshingamateka Agathon Rwasa yandikiye urwandiko umuhuza w'abarundi Benjamin Mkapa amumenyesha ko umutekano we ubangamiwe Mwishyaka riri ku butegetsi bo bavuga ko Rwasa agamije kurangaza abaturage ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse
Ijo kutati ya teweko umukono kuri wa gata ndatu tariki mwenta tuzuri kwezi kichumi na kabiri. Bikuru bikuru bivugwa mgo ni monge enge Rwasa Agathon afisa kumuteka no wiwe akavuga ko byatanguye kugaragara. Nyuma y'ibiganiro biherutse kubera ya Arusha bihugu cha Tanzania. Agathon Rwasa akavuga ko azira ko muri ibyo biganiro byabaye kuva itariki 19 z'ukwezi kw'icumi na rimwe gushika itariki 9 z'ukwezi kw'icumi na kabiri. Yashikije ibyiyumviro bitandukanye n'ibya leta y'u Burundi. Umuvugizi w'icegera cya mbere cy'umukuru n'amashingamateka. Yabwiye ijwi rya Amerika icyo biteze ku muhuza w'Abarundi Benjamin Mkapa
twiteze rero ko umuhuza nk'uko azi ibibazo by'u Burundi akabona amaraso asesetse umukuru muganga Agathon Rwasa akamwica amenye yuko mu byo agomba gukingira ari kugomba gukingira Abarundi kuko dukeneye yuko amakungu azoza kudufasha kurira akarere kazoza kudufasha kurira inganda zategeka
ibyo kiteje rikurikira ikete Agathon Rwasa yandikiye umukuru w'ibiro by'igisirikare itariki 28 z'ukwezi kw'icumi na kabiri nyuma y'aho abasirikare bari bamucungereye bimuriwe gukorera ahandi aho yamusaba guhagarika iyo ngingo ikete ryo kwimura abasirikare ryasohotse tariki 26 ku itariki 27 barabimenyeshwa no ku itariki 28 rija mu ngiro amasaha makeya bongera kugarukanwa ku rugo rwiwe ku munsi wa 6 niho abasirikare basubira gukurwa ku rugo rwa Rwasa ubu mu bite amakenga Agathon Rwasa nk'uko umuvugizi wiwe abivuga nuko kwimugwa ko basirikare bahora bamucungereye hagataho mu mugango CNDD-FDD ayo makenga ya gatongo asa pavuga yuko aruguwa mura barundi Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru uyu mugambwe yivugiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru haraheze ndubirenga
yaraje aravuga ngo cele député ligomba kumwiza cyane nditora ubwa ngenda kumurondera anyerekeje yewe ico kibi ngomba kumukorera icari cyo namusanze muri twamaranya amasaha arenga ndamubaza jewe mbwira ubwo bwase bwanze na wewe aho buvuye kugira basi nikosore yaravuze na kimwe ambwira twamaranya amasaha twavanye tuyaga neza muga tugiye kwiradio ubwo nyina cyasura kumugaza bijya gwasare ariko arakora ni ibintu byo guhamura barundi tugwe dufite imiti mihagaze twere kuja kubikogwa
uwundi yagize icashikiriza kuri ya gatongo asa Jacques Bigirimana umukuru mugambwe FNL mu bwana yagiraniye n'abanyanyi biwe ku munsi wa gatandatu yavuze ko agatongo asa agira honge ariko rero umuvugizi w'uyu munyepolitike arabihakana birashimeza yuko agatongo asa ataho imirije kuja I Bujumbura Fidelite Ishatse Juju America
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari umunyamakuru wacu w'imikino mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda yaduteguriye amakuru y'ingenzi yaranze umwaka ushize wa 2017 muri siporo
Amakuru y'ingenzi y'imikino yaranze uyu mwaka urangiye mu 2017 mu Rwanda tuyatangirire mu mupira w'amaguru ku makipe yari ahagarariye u Rwanda mu marushanwa y'amaclub kuri uru rwa Afurika mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika ku makipe yabaye mbere iwayo Ligue des Champions ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APR FC yavuyemo rugikubita isezerewe n'ikipe ya Zanaco yo muri Zambia mu mukino ubanza amakipe yari yaguye miswi anganya busa ku busa I Lusaka mu mukino wo kwishyura Zanaco itsinda APR FC igitego kimwe ku busa imbere y'abafana bayo I Kigali Nirushanwa ry'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika Coupe de la Confédération, Rayon Sports yari yagerageje kwiyandayanda isezerera amakipe abiri ariyo wa Usalam yo muri Sudani y'Epfo na Onze Créateurs yo muri Mali. Yaviriyemo ku ntera ya gatatu ikuwemo na Rivers United yo muri Nigeria. Mu mukino ubanza, Rivers United yari yatsinze Rayon Sports ibitego bibiri ku busa muri Nigeria, hanyuma mu mukino wo kwishyura amakipe yombi aranganya ubusa ku busa. Muri shampiyona y'icyiciro cya mbere iheruka, Rayon Sports niyo yarangije iri ku mwanya wa mbere yegukana igikombe. Mu irushanwa rya Champions League muri Afurika ry'umwaka 2018 izahura ku ikubitiro na Lydia Ludic Sport for Africa mu Burundi APR FC yatwaye igikombe cy'amahoro mu irushanwa rya Confederation Cup muri Afurika izabanza guhura na Anse Reunion yo mu birwa bya Seychelles umupira w'amaguru tuwe tusubitse tunyarukire mu mukino w'intoki wa volleyball aho mu mwaka urangiye wa 2017 haranzwe bombori mu matora y'abagize komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'umukino mu Rwanda Mu kwezi kwa kabiri mu guhatanira kuba perezida wa FRVB Gustave Nkurunziza yari yatsinze ku buryo budasubirwaho Leandre Karekezi bahataniraga uyu mwanya nyuma yo gutsindwa Leandre Karekezi yabwiye itangazamakuru impamvu yarushijwe
aho bifiriye birashoboka ko iyo umuntu yagize umwanya wo gukora kuko we yari amaze imyaka igera muri nayo ba federasiyo ya volleyball yamaze indi myaka ari tuzo urumva abaye imyaka myinshi cyane muri komite federasiyo ya volleyball urumva yagize umwanya wo kumenyana na abayobozi b'ama ekipe baramuzi ndetse rero umwanya wo gutanga gahunda wo bari mutoya kuko gutanga ibyo uzakorera abantu mu gihe cy'iminota ine ukabanza ukivuga barangiza ukavuga ibyo uzakora by'umwanya bari mutoya ibyo rero nabyo kuba amahirwe nk'umusanzwe abikoramo bakoranye nayo imyaka myinshi birashoboka ko ari aho ngaho
bidateye kabiri Gustave Nkurunziza yeguye ku mwanya wa perezida nyuma yo gukurikiranwa n'inzego za polisi zimukekaho uburiganya ariko aza kugirwa umwere mu kwezi kwa gatanu Leandre Karekezi yarongera agaruka nk'umukandida umwe rukumbi noneho atorwa ijana ku ijana gusa Gustave Nkurunziza nawe ntabwo yacitse intege kuko mu minsi yakurikiyeho yatorewe kuyobora akarere ka gatanu zone 5 mu mukino wa volleyball muri Afurika mu gusiganwa ku magare umunyarwanda Ariya Joseph wakiniraga Dimension Data muri Afurika y'Epfo yiyongereye ku banyarwanda babiri bamaze gutsinda isiganwa mpuzamahanga ngurukamwaka rizenguruka igihugu Tour du Rwanda Ariya ukomoka I Rwamagana yageze ikirenge cye mu cya Valence Ndayisenga umaze kwegukana Tour du Rwanda inshuro ebyiri na Jean Bosco Nsengimana wayitwaye inshuro imwe tugarutse mu mupira w'amaguru umwaka wa 2017 usigiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi itike yo kuzaseruka mu cyiciro cya nyuma cya CHAN irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi bakina muri za shampiyona z'iwabo muri irushanwa rizabera muri Maroc kuva ku itariki ya 12 kwa mbere kugeza ku ya 4 kwa kabiri 2018 u Rwanda ruzaba ruri mu itsinda rya gatatu hamwe na Nigeria, Guinea Equatorial na Libya dusoze incamake yamwe makuru y'ingenzi yaranze imikino mu Rwanda mu mwaka turangije tubabwira ko ubu tuvugana mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa nta perezida uhari. Amatora yabaye kwa gatandatu tariki ya 30 y'ukwezi kwa 12 2017 ku ikubitiro Vincent Zamwita wari umaze imyaka 4 ayobora Ferwafa yatangaje ko akuyemo ake karenge. Ubwo hari hasigayemo umukandida umwe ariwe Félicité Rwemarika nawe wari usanzwe mu buyobozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ashinzwe umupira w'abagore. Rwemarika amahirwe ntabwo yigeze amusekera kuko nubwo yari asigaye wenyine mu ruhando atashoboye kubona amajwi yasabwaga ngo ashobore kuyobora Ferwafa. Yabonye amajwi 13 gusa ku bantu 52 batoye. Tubashimiye kuba mudahwema gukurikira gahunda zacu kuri radio yanyu mudatenguha, tuboneraho no kubifuriza ishya n'ihirwe muri uyu mwaka mushya dutangiye. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ukubura amasoko ntanga nguvu azimbutse kandi izigiwe ni imwe mu ntambamyi zikomeye ku iterambere mu karere ko muri Afrika yo munsi bugaragwa bwa Sahara. Hafi bica 70% by'abantu baba muri ako karere nta muyaga nkuba bafise mu bituma bakoresha uburyo buzimbye bw'amasoko ntanga nguvu nk'amazutu kugira abakoresha imoteri mu ntumbero y'ukuronka muyaga nkuba n'ibitoro byo gukoresha ku matara. Yamara ikintu akarere ka Afrika katabuze n'izuba. Kuri bamwe mu bantu bakenye cyane kurusha abandi ku isi, imishwarara y'izuba irafise akamaro gakomeye cyane. Haheze ikiringo kiri munsi y'umwaka umugambi Power Africa wa Leta ya Amerika biciye mu kigo kijeje iterambere mu makungu USAID n'izindi nzego bikorana ku vyerekeye uwo mugambi nk'ibiro bijeje iterambere mu makungu vy'Ubwongereza, Fondation Shell n'ibangi ijeje iterambere muri Afrika utangujwe. Uwo mugambi ujejwe kuzana umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba mu ngo mu karere ko muri Afrika. Icyo mugambi ushaka gushikako no guha umuyaga nkuba utageramira ibidukikije kandi uzimbutse ingo imiliyoni 20 mu karere ko muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara mu mwaka w'2030. Uwo mugambi warashimikiye ku mashyirahamwe yitaho ibyerekeye umuyaga nkuba mu bizotuma umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba kwiragira kurushiriza. Inkurikizi n'igabanuka ry'uburyo bukoreshwa mu kuronsa umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba cyane cyane ku bantu baba kure y'uburyo bwo gutanga umuyaga nkuba bwari buhasanzwe. Ivyo birafasha cyane abanyagihugu mu kuborohereza ku bijyanye n'amatelefoni agendanwa kubera bariya amafaranga makeyi cyane yo kuyashyiramo umuriro. Kubera ubwo buhinga bushasha abantu batari bake bararonka umuyaga nkuba ubwa mbere mu buzima bwabo uko umunsi utashe. Mu bice biba bironse umuyaga nkuba ubwa mbere, imirimo y'ubudandaji iriyongera, amavuriro arashobora kubika neza incandago, abanyeshuri bashobora kwiga mu kiringo kirekire inyuma y'uko bumaze kwira. Gushobora kuronka umuyaga nkuba utageramira ibidukikije kandi wizigiwe bishobora gutuma abantu batari bake bava mu bukene ntangere. Umugambi wo gutanga umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba biriko bihindura bikomeye ubuzima bwa misi yose bw'abantu imiliyoni n'imiliyoni mu karere ko muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwi gushika izahinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Shuti mwarimu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibiganiro wabishyize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloys Bigirimana, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire w'2018.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.